Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe migendo vya kino gitondo kuri micro mukomana Joy Diane ni nahazo ngiye kubashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyageza ho irya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahere kuyavugwa muri Somalia abarwanyi bashigikiwe na leta barishaye barishaba Al-Shabaab bashika kuri 45 bongera bacimitwe bamwe muri bo abantu batatu babibonye babivuze cyo kumuswa imana mu gihe abanyagihugu bo mu ntara zo hagati bahagurukiye rimwe bafata ibigwanisho kugira bagwanye iterabwoba bafashijwe n'abasirikare ba leta abo ba Al-Shabaab baciye imitwe ku munsi wa gatandatu inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye mu ntara ya Hirane iri muri leta ya Hirshabelle. Aha hamaze uku kwezi habera imirwano hagati ya Al-Shabaab n'imigwi yabitwaje ibigwanisho ikorana na leta nkuru ya Somalia. Al-Shabaab umuhanuzi ushamikiye kuri Al-Qaeda uriko urwana na leta kuva mu 2006. Abanyagihugu bavuga ko Al-Shabaab wongereje ibikorwa byo guturira amazu yabo, gusambura amariba y'amazi bavomamwo, wongera wica n'abasivile wacimitwe mu ntara ya Hirane. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri Somalia Ahmed Mwalim Fiki ntiyashimye kugira icyo ashikirije kuri ayo makuru atangwa n'abanyagihugu. Eka n'umuvugizi wa Al-Shabaab ntiyabonetse kugira agire icyo abivuze ko. Ariko mu ntango z'uku kwezi abagwanyi ba Al-Shabaab barishe abasivile 18 bongera baturira amakamyo atwara imfashanyo zibagenewe. Mu kwezi k'umunani naho bishe abantu barenga 20 mu gitero bakoze ku hoteli kumugwa mukuru Mogadishu. Kumugabane wa Buraya, ishyirahamwe ry'abagira neza ryo muri Espagne ryitwa Open Arms mu Cyongereza ryaratabaye abantu 372 bariko barondera kujabuka mu ibahari Mediterane kugira bashike ku mugabane wa Buraya bari mu bwato. Iryo shyirahamwe rivuga ko ryatoye umwe muri bo yapfuye yishwe n'abakora ibikorwa byo kubafasha kujabuka batanze amafaranga. Userukira iryo shyirahamwe Open Arms Rora Lanuza ejo ku Imana yavuze ko ubwo bwato bukiri mu ibahari burondera aho ikivuko buhagarara ko nabo bantu bwatabaye. Bamwe muri bo baragwaye kubwo kubura amazi mu mibiri kubwo kumara iminsi myinshi mu mazi bataronka icyo bafungura hamwe n'icyo banywa.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ku ntambara iriko irabera muri Ukraine jo kumunsi w'Imana yari mu bikorwa byo kuzura bafiriye mu ntambara mu gisagara cya Izium no mu bindi bisagara byo mu buraruko bushyira ubuseruko byahora mu minwe y'abasirikare b'u Burusiya. Umukuru w'igisagara cya Izium Valery Marchenko yabwiye imenyeshamakuru ejo ku Imana ko ibisigarira by'abo bantu batogwa bica bitwagwa mu gisagara cya Kharkiv. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ku munsi wa gatandatu ko yahatowe ibyemeza bishasha ko abasirikare bishwe muri Izium babanje kuborezwa igufa. Izium ni kimwe mu bisagara birenga 20 Ukraine ivuga ko yigaruriye mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya Kharkiv. Abategetsi ba Ukraine bavuze mu ndwi heze ko hatowe ibiziga by'abantu 440 by'abasivile bahambwe mu kinogo rusangi. Bavuga kandi ko iki ari kimenyamenya cy'uko hakozwe ibyaha byo mu ntambara. Uburusiya ariko bwama bwahakanye ko bwishe abasivile mu ntambara igiye gukwiza amezi indwi. Uburusiya kandi ntacyo buravuga ku binogo rusangi byahambwemwo abo bwagirizwa ko bwishe. Hanze y'umugabane wa Afrika kandi ni kwishyirahamwe mpuzamakungu ONU, aho ONU yongeye gusaba ishimitse iyugururwa ry'amashuri yisumbuye y'abakobwa muri Afghanistan. oni yavuze ko ari ibitera soni nibara kubona amashuri yisumbuye y'abakobwa muri Afghanistan akwije umwaka yugawe hari nkiri genekereza ho mu mwaka uheze inyuma y'iminsi mike abatalibani bagarutse ku butegetsi bafashe ingingo yo kugurura amashuri yisumbuye yigako abahungu mu kwezi kwa gatatu ko mu mwaka uheze ubushikiranganje bw'inyigisho muri Afghanistan bwaruguruye amashuri y'abakobwa ariko abategetsi b'abatalibani bayugara inyuma y'amasaha make cyane yuguruwe igisata cyawo nikijeje gufasha muri Afghanistan inama mu funyafunyo y'icyongereza kiremeza ko muri rusangi imiyabaga y'abana y'abakobwa bakozwe ko nino ngingo irenga barenga umuriyoni.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umukuru w'inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika Nancy Pelosi yaranebaguye ibitero Azerbaijani iherutse kugaba muri Armenia mu rugendo arimwo i Yerevan ku mugwa mukuru wa Armenia. Nancy Pelosi yavuze ko ibitero Azerbaijani yagavye muri Armenia muri ndwi bihonyanga amategeko mundwi heze bihonyanga amategeko kandi byahitanye abantu benshi. Ingabo za Azerbaijani mundwi heze zarasubiye gutana mu mitwe niza Azerbaijani ku mipaka ibyo bihugu bihana. Abasirikare barenga amajana abiri muri rusangi baraguye muri iyo ntambara. Armenia yemeza ko abahaguye ku rugamba ku ruhande rwayo ari 135.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Hayo n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu hakaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nshuti bakunzi nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri uno munsi arashingurwa na iteka i Londres. Ubuzima bwiwe bwaranzwe na byinshi birimo ingendo yakoze ku mugabane wa Afrika.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial.
Uyu mwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri ahamuri make agira ati ndabemere ko ubuzima bwanje bwose nibwaba bugufi canke bukaba burebure nzobumara mu kubitangira no kwitangira inda y'ingoma twese dukomokamwo. Aya nakaba ari amwe mu majambo yavugiye mu kiganiro yahaye itangazamakuru mu mwaka w'1947 ahimbaza imyaka 21 y'amavuko. Ico gihe yaravuye mu rugendo rwe kwa mbere yakoze ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Afrika y'Epfo. Turagaruka rero kuvyaranze ubuzima bwiwe byimbitse hamwe n'ico bamwe n'abandi bamwibukirako. Muri ano makuru kandi turaja muri Uganda aho abanyagihugu bafise ubwoba bw'inzara ishobora kubatera bivuye kutwabo basabikanije n'impunzi izo muri Congo. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri uno munsi arashingurwa na iteka i Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza. Elizabeth wa kabiri yashengeye afise imyaka 96 irimo 70 yamaze ku ngoma y'ubwami w'Ubwongereza. Yaguye mu ngoro yiwe iri muri Ecosse igenekerezo rya 8 uku kwezi. Yashengeye ari kumwe n'umuryango wiwe. Mu bategetsi baharugwa mu majana bo hirya no hino ku isi baje kumuherekezanya iteka harimo president Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na Madamu we Jill Biden baraye bamwunamiye imbere y'uko umwami mushasha w'Ubwongereza Charles wa gatatu afungurira abategetsi b'imena baje guherekeza ubwanyuma nyina wiwe Elizabeth wa kabiri. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko abo Ijwi rya Amerika iza yamaze kumenya ko bari Londres gushingura umwamikazi barimo president w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan. Hari benshi mu bategetsi bijyanye no ku isi bari bifuje kuza guherekezanya kwigendera Elizabeth wa kabiri kabiri hari ku Bwongereza bo bankira kumvu zitandukanye abandi ni bahabwa ubutumire ku mugabane wa Afrika aha twovuga nka president wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kundi migabane habankiwe kuza canke batatumiwe barimo president wa Burusiya wa Belarusi no wa Myanmar Korea ya ruguru hiraza kuba ihari ariko iza guhagarikirwa n'userukira ico gihugu mu Bwongereza hirani nayo nyene nuko nayo nyene iza kuba ihagarariwe na ambassador wayo mu bihugu byatumiwe bifise dossier byagirizwa mu makungu harimo Arabia Saudite igikomangoma cico gihugu Mohammed bin Salman yegikwa ko ubwicanyi bw'agashinyaguro bwakorewe umenyesha makuru Jamal Khashoggi mu 2018 ari ku rutonde rw'abatumiwe mu gezo cyo jurika neza atwibutse bikuru byaranze ubuzima bwa nyakwigendera Elizabeth wa kabiri ashingurwa na iteka uno musiku wa mbere
Umwami kazi Elizabeth wa kabiri ni umwami kazi benshi mu banyagihugu b'Ubwongereza bakiri uyu munsi bamenye azwi nk'icyitegererezo cy'igihugu ibihugu biri mu bwami bwiwe hamwe n'umuryango wa Commonwealth w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza yikwegeye ko igarurira inkomezi n'inyifato y'Abongereza imbere y'uko anamenya yuko azohava umwami kazi Mu mwaka wa 1947 yahimbaza imyaka 21 y'amavuko yatanze iganiro ku mbonesha kure yavuga ku rugendo rwiwe rwa mbere yakoze hanze mu gabane wa Buraya mu gihugu cya Afrika y'Epfo
ndabatangariza ko ubuzima bwanje bwose bugufi cyane burebure buzobitangira bunitangira inda yacu ingoma ihambaye twese dukomokako
Uwo mwaka nyene yabiranye n'umushyirango wa Philip yavukiye mu gihugu cy'Ubugiriki ku myaka 25 Elizabeth yaroye ku ngoma inyuma y'urupfu rwa Samuvyara George wa gatandatu yabonye impinduka zimbitse mu mibano y'abantu mu matwara yiwe yamaze imyaka irenga 70 umwanya yagabishije ku kaga ko gutaka kanuka ivyumviro vya kera mu gihe himakazwa uturusho twivumbura rya none ubwa mbere yandika ku rubuga rwa Twitter hari mu 2014 ni ibintu bikatagezeho Yari umwamikazi wa mbere yaganje umwanya muremure kurusha abandi bami bose bo ku isi umwanditsi akaba n'umusesanguzi w'izi bwami Richard Fitzwilliams
As head of the Commonwealth, nk'umukuru wa Commonwealth umwamikazi hari ibyo abazwa bya kera ni nk'akahise kagoye kwiyemeza kuko kuyumvira ubwami nk'urugero amabi ya gikoroni ku byerekeye umwamikazi kwibaza ubwitange bwiwe
Umwamikazi Elizabeth yaserukiye Bwongereza mu bucuti nabo bose bari bafite indangagaciro zimwe nabwo z'ubwigenge ubungane na demokarasi mu buntu ahangana n'abatabikoze umwamikazi ntiyari abuze amakemwa mu gihugu ciwe bwite bamwe bamubona nk'igishushanyo c'urwego kitakigira ikibanza mu bihe vya none isi y'ubwisanzure n'ubwiyunge na demokarasi akabonwa nk'umutwaro ku munyagihugu w'Umwongereza rihitaga isi urupfu rw'umuganwakazi w'icyamamare Diana Kabaya Kajo kwa murwanya kumwagiriza ko yigize kizeze yankabwira ico koze aho yagirije abwiye igihugu hari mukuri kwinshi
What I say to you now as your queen and as a grandmother
Ibyo ndababwiye ubu umwamikazi n'umunyokuru mbivuze bivuye kumushaha icambere nshaka kubagiya n'ubwanje yari ngabira idasanzwe nka kirimwa muntu
Umubano w'umuzukuru wiwe umushikirangoma William na Kate Middleton wazanye amaraso mashasha mu rwego rwa kera cyane igihe umushikirangoma Harry yabirana n'umukinnyi w'i Leicester w'umunyamanyakazi Michael Elizabeth yari ku isonga ry'umuryango boneka nk'ujana n'ibihe warurangiranwa wagutse kandi uzwi n'isi nzima ariko hari ibihe bibi biwurindiriye umuhungu we wa kabiri umushikirangoma Philip yakoze ko amatohoza ku migendanire yafitaniye n'umuntu yahanishijwe kuba yasambanije umwana Harry na Meghan bitandukanije n'umuryango w'ubwami kubera ibyagirije by'amacakubiri yafatiye ku rukoba urupfu rw'umushikirangoma Philip umugabo wa Elizabeth mu 2021 rwasize igicapo gihoraho umwamikazi yifashe igandaro mu gihe ikiza cy'umugera wa virusi ya corona cyari ko kirandagata mu ihanga ryiwe mu kwa cyenda yemeje umushikiranganje wa mbere agira 15 wo ku ntwaro yiwe igikorwa cya nyuma gikomeye yakoze ku mugaragaro umwamikazi Elizabeth n'igihangange muri kahise ka kimwe mu bihugu rutura byo ku isi ikiraro hagati ya kahise k'ubukoloni bw'Ubwongereza na kazoza k'icyo gihugu nk'umufatanyabikorwa mu izi zitandukanye cyane rwose niyo yavukiyemo agendera Ubudagi mu 2015 yavuze ku mpinduka zagutse yabereye gihamya
In our lives Mr. President we have seen the worst
mu buzima bwacu nyakubahwa perezida twarabonye amahano ariko kandi ni byiza ku mugabane wacu twariboneye uko ibintu bishobora guhinduka vuba mu neza ariko tunazi ko tubwirizwa gukora cyane kugira ngo tugume inyungu z'inyuma y'intambara y'isi
mu mugenzi wa cyami mu Bwongereza yo Elizabeth abereye umurinzi ubu iri mu minwe y'abasamurarwa biwe mu gihe Charles yitegurira kwima ingoma Ubwongereza barazwe butandukanye bikomeye hafatiwe ku bitigiriye by'abantu imico n'ubutunzi mu isi yahindutse nk'ikigwati iri mu byumvira indiri akazi kabo ko kwerekana igicapo cy'ubudahangarwa si yororo
Hello Julika neza urakoze kutwibutsa bikuru bikuru byaranze ubuzima bwa Elizabeth wa kabiri kucengera kongera abakunzi b'ijugi Amerika kwa makuru n'ibiganiro byacu byo wa mbere biza gushimikira ku mihango yo gushingura niteka umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri ihavitangura mu masaha ari imbere turabatumiriye rero kuza gukurikira izo biganiro byacu biza guca kuri radio n'imbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye zirimo Facebook YouTube Instagram na Twitter hose tukaba dukoresha izina rya radio True VOA mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari ngere ndabahikaze njuti bakunzi bijuru rya Amerika imijyango yo muri Uganda yegereye umupaka wa Republika Demokarasi ya Kongo aho impunzi zaturutse muri Republika Demokarasi ya Kongo zari zimaze iminsi ziba imbere yuko Uganda izirukana ivuga ko igiye guhura n'ikibazo cy'inzara kuko yasangiye ivyo yari itunze byose n'impunzi inkwirambuye n'umenyesha makuru wacu muri Uganda Ignatius Bahisi
hafi y'ibyumweru bibiri birashize kuvaho abashinzwe umutekano wa Uganda mu karere ka Gisoro batangiye ibikorwa byo kuvana impunzi zose mu byaro biri hafi n'umupaka wa Republika ya Demokarasi ya Kongo bazishinja ko zanze kujya mu nkambi y'impunzi kandi zikanatura ahantu hatemerewe n'amategeko Ijwi rya Amerika ryaganiriye na bamwe mu baturage bagizweho ingaruka kubera kwakira impunzi mu byaro byabo Steven Rusangiza akomoka hitwa Gihuranda kamwe mu duke impunzi zari zimaze guturamo avuga ku bibazo bagize bitewe n'impunzi
ko gusanga abantu baraje bafasha amashitingi bubatse mu taka ryawe special mu bibaya bagakoresha ibiti byawo kubaka sherepe ntabwo babisabye no kuzurirana mu bantu ugasanga nyine hajemo n'ubujura bwari bwiyongeye ugasanga ibitoki bari kubyiba so nje kuri njewe kumva buriya kujana impunzi ngo zijeho zikwiriye kuba ari ikintu catunejeje cyane kuba kira n'abavandimwe bamwe urasanga hari abakobwa twashingiyeyo hariyo babyara bacu wenda na ba mama niyo bavuye ariko nyine kubakira mu mago yacu hazaga mu byara wawe akazana n'abandi barindwi mugasangira uburyamo ugasanga ibyo kurya birashize
umuyobozi w'akarere ka Gisoro Ebola Bizimana yatangarijwe irya Amerika ko ikitagize uruhare mu gusimbura ibimpunzi zariye abaturage bo mu gake ayoboye bagiye guhura n'ikibazo cy'inzara gikomeye mu minsi ya vuba
impunzi bucyambije barimo kuza umwe akahava undakaza buri rugo barimo gusaba ibyo kurya icyakabiri ngo nta gitoki kikera ngo kirare mu murima bagicira hejuru bakakijyana ibirayi barimo kubitera nk'imbuto aho bagishinze kirayi nk'imbuto bakongera bakateba bakakivanamo bakakijyana ikindi ari abantu barimo kuza bateye imbabazi umuturage akaba yaburuka abima kuko twebwe nk'abafumbira baratubwiye ngo mu gihe Yesu azaza azavuga ngo mwafashije bande Yesu ngo azavuga ngo nari nshonje ntimwamfungurira abafumbira bamaze kubona impunzi aravuze ngo wabona ari babandi bo Yesu yavuze ngo nari nshonje muramfungurira none ako kantu gatuma igihe baje mu kwa gatatu batanga ibyabo bagabana ku bishimbo bagabana ku birayi bagabana ku kintu kitwaga cyabaga mu nzu kugizegeza ibintu byo mu nzu noneho byashize
Bizimana akomeza kuvuga ko 60% by'impunzi zahisemo gusubira mu gihugu cyazo kirimo intambara kuruta kujya mu nkambi kandi benshi mu batahuka bakoresha umupaka muto wa Busanza ikitagoma ariko kuri uyu mupaka nyine abataha bahahurira n'abashaka bahunga aho barimo gusubira umuyobozi w'umujyi wo kuri uyu mupaka ku ruhande rwa Uganda Ndekezi Emmanuel avuga ko batemerera impunzi nshya kuguma aho Busanza
icyo kibazo cya Kongo kiracyadukomereyemo ikiri gutuma bamwe bakavayo kandi abandi bagasubirayo
kubera iki utabashaka mu mujyi
hano nta nkambi mfiteho bagomba kuja mu nkambi bakarengwa na government kuko hano aho icyo bari gukenya muri Congo kandi ugahungira mu border byatuzanira ingorane kubo bari guhunga hano muri Kitagoma na mupaka town council ho turacameze neza tampunzi ziri kuva hano bugufi uretse impunzi ziri kuva iyo kure cyane abari kuza n'abari kuva kure bari kuja mu nkambi
mu gihe ibyo byose bibaho hari ibimenyetso bigaragara by'ububabare ku ruhande rw'impunzi umwe mu bahisemo gusubira muri Congo yabwiye Ijwi rya Amerika impamvu bibagora kuba mu nkambi
siyo tunarudi juu kwenye tulikuwa banatuambia turudie Congo ama twende mukaje refugee tunasema tu turudie Congo ndiyo tunajua kama hakuna amani sasa tumekosa tufanye nini hatuna ya kufanya tunaangaza
ya kitwe dusubiye wacu kuko badusabye guhitamo kuja mu nkambi impunzi cyangwa gusubira muri Congo none dushyizemo gusubirayo tuzi ko iwacu ari ntamahoro ariyo ariko nakundi twabigenza kuko mu nkambi abana bacu baraharwarira ubuzima bwaho burakomeye cyane
ndiyo ile ni kweli hayakuwa mzuri lakini mimi
bigomba kuba ari icyemezo kitoroshye cyo guhitamo gusubira mu karere k'intambara aho kubaho kugeza ejo bundi bigoye guhanura kuruta guhitamo gutura mu nkambi y'impunzi hamwe n'ibibazo bifitanye isano nayo ariko ufite umutekano amakuru aturuka Congo yerekana ko igisigare cya leta n'abakirwanya bagishamiranye Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Uganda
Ijwi rya Amerika akanya na kimikino na sport bahera mu Burundi aho mugwa message ngozi iri mu kibanza ca mbere hinyuma y'inkino itandatu mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi muri basketball naho nyuma yo gutsinda inkino zibiri wikurikiranya mu rwiguru nani uzoserukira Burundi mu nkino zo kurondera imirwi zo kina ihiganwa rya ball nta cizere kinini cyo kugera kure kuri kurereka abakunzi bawo izi inkuru zose tuzibaza mugenzi wacu Kigali mu Rwanda Desire Hatungimana
uwo mugwiru nani mu nkino zari zateguwe kugira bagufashe kwitegurira amahiganwa wimirije yo kurondera imigwi izitabira inkino za ball ntiwitwaye neza mu rukino rwo kuruno w'Imana rwo kurondera ikibanza cya gatatu watsinzwe na New Star ku manota 81 na 88 mu gihe mu rukino rw'ice cya kabiri gishiri cya nyuma wari watsinzwe na Lesipo umenyereza uwo mugwi Kagabo Aaron ntiyanezerejwe nuko abakinnyi biwe bigenjeje amenyesha ko habuze ishaka risanzwe riranga umugwi runani
muri rusange twatsinzwe kubera abakinnyi ni match ni bari baziteguriye neza mu mutwe ngabo imimenyerezo twari tuzifise chose tona wasanga abakinnyi bari ready gukina ama match ngabo muri rusange twari dukina ama match menshi kugira ngo dushobore kwitegura neza dukosa ko kudashaka gukina canke kutegura gukina kera bituve mu mutwe kugira ngo zwe tugende twiteguye neza mu gukina inkino nyinshi
uwo mugwi urunani usanzwe kundwa n'abantu benshi mu Burundi kuri no w'Imana wakinye ushigikiwe n'abakunzi bake cyane biturutse ku kuntu batanejereje abakunzi babo mu rukino rw'abahuje na Lesipo Aaron Kagabo amenyesha ko bagiye gukora cyane kugira icyizere kigaruke mu mugwi wiwe
ikigwa turagifise kugira ngo ejo bukera tubikosore kugira ngo dushobore gusubira isura nziza ku bakunzi bacu n'abafana ni kenshi baduta nibaza yuko ni cigwa nabone basket article le silence parle ni cigwa tubonye kugira ngo dushobore kugarura icyizere mu bafana bacu kugira ngo dushobore gukora ibisigaye neza
iyo umugwi uri ko witwara nabi Young Stars izoserikira Burundi mu gisata ca bigeme mu nkino za karere ka gatanu yo yavyifashemo neza mu gutsinda Gladiators ku manota 58 kuri 49 Gracia Niyongere kizigenza uwo mugwi amenyesha ko imyiteguro iri kiragenda neza naho benshi bazo bari bashasha muri iryo higanwa arizera bagenzi be
twebwe ntitugeze duhagarika amasezerano nibaza yuko twitegurira zone thanks wa cabaye kimwe nshatse dushobora kubatsinda uno munsi ko twagumije ko tuba tugiheza champion turazi ko dukinye nitwa kuko twishimye cyane ariko tugiye kongereza kandi amamatch badufasha kugira ngo dusubire kandi tumenyeranye ko araciye ukwezi ko tutakina match nisaje zo kwerera ko muri ino minsi
Mumpira w'amaguru naho kundwi igira gatanatu mu higanwa ry'u Burundi bwose Vitaro yatsinze Tigre Noir ibitsindo bibiri kuri kimwe ni navyo kandi Musongati yatsinze Buja City ekana Aigle Noir yatsinze Interstar ibitsindo bibiri nyene kuri kimwe Olympic Star yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo bibiri ku busa Message Ngozi nayo inganya na Magala Young Boys ubusa ku bundi uwo mugwi wa Message Ngozi ukaba uri mu kibanza ca mbere vy'imfata kibanza mu mupira w'amaguru nawo bakinira ku musenyi Beach Soccer iganwa kuri no w'Imana niho ryatangura Saga Sabre yatsinze Azam Beach ibitsindo 8 kuri 5 Beach Boys itsinda Indundi Beach ibitsindo 4 kuri 1 Mikimba yanganije na Academy Wembo ibitsindo 8 ku bindi hacategwa za penalty Academy Wembo ikitahukana insinzi y'injije 5 kuri 4 Desire Hatungimana Kigali Ijwi ya Amerika.
Desire Hatungimana ari kucukorerwa mu ngata na mugenzi wawe Jean-Claude Munyandinda atubwira agezweho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mpira maguru ejo ku cyumweru amakipe abiri ahagarariye Rwanda mu mashonga Afrika yakinye imikino yayo kwishyura mu majonjoro y'ibanze mu irushanwa ry'impuza amashyira mu mpira maguru muri Afrika Coupe de la Confederation. Ikipe ya AS Kigali yakinye na Telecom yo muri Djibouti muri umukino wabereye kuri Stade Huye Butare. Ikipe ya AS Kigali yasezereye Telecom yitsinze igitego kimwe ku busa. Iki gitego cyatsinzwe na Rashid Kalisa ku minota 67. Umukino ubanza wari wabereye muri Djibouti Telecom na AS Kigali zari zanganyije ubusa ku busa. Umutoza Kasandra wa AS Kigali abona ko urugendo rwe ntawe ruragera ngo kuko intego yihaye ariyo kugera kuri hashoboka ndetse akaba yatwara n'igikombe.
Nkubwiye ko mfite intego zigarukira kuri ruza ya mbere cyangwa ekipe ya kabiri nabone urakubeshye intego zanjye se juste le sommet nkuko nabivuze ubushize. Ndashaka ahashoboka akomeye cyane rero ni igikombe. Abantu benshi bashobora kwibaza ati ntabwo byashoboka ekipe mu Rwanda gutwara igikombe cyangwa kuba yagera no muri finale, ariko niyo objective mfite.
Mu cyiciro gikurikiraho cy'irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya AS Kigali izahura na Al Nassr yo muri Libya mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ambere iwayo. Ikipe ya APR FC yarasezerewe mu mukino wabereye muri Tunisia ejo ku cyumweru. Ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yananiwe kurushyaho mu mukino wayihuje na US Monastir yo muri Tunisia. Muri uyu mukino ikipe ya US Monastir yanyagiye APR FC imvura y'ibitego bine byose ku busa. Mu mukino ubanza wari wabereye mu Rwanda kuri Stade Huye Butare, ikipe ya APR FC yari yatsinze US Monastir igitego kimwe ku busa. Mu cyiciro gikurikiraho cy'irushanwa ryo guhatana igikombe cy'amakipe yabaye ambere iwayo, ikipe ya US Monastir izahura n'igihangange National arahiriye mu Misiri. Tukiri mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka 23 izahura n'ikipe y'igihugu ya Libya kuwa kane w'iki cyumweru. Uyu mukino uzabera muri Libya ni umukino ubanza mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzerekeza muri Maroc umwaka utaha mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 23. Umukino wo kwishyura hagati y'u Rwanda na Libya uzabera kuri Stade Huye Butare kuwa kabiri cyumweru gitaha. Ikipe izakuramo indi hagati ya Libya n'u Rwanda mu cyiciro gikurikiraho izahura n'ikipe y'igihugu ya Mali. Tukiri kandi mu ikipe y'igihugu ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa cyenda Amavubi y'u Rwanda azahura n'ikipe y'igihugu ya Guinea Equatorial umukino wa gicuti uzabera muri Maroc. Umutoza w'u Rwanda Carlos Ferrer kuwa gatanu w'icyumweru gishize yahamagaye abakinnyi 28 azifashisha muri uwo mukino. 9 muri abo bakinnyi bakina muri shampiyona yo mu Rwanda, 10 babarizwa ku mugabane w'u Burayi, abakinnyi 3 bakina mu makipe yo ku mugabane wa Afurika hanze y'u Rwanda, naho umukinnyi umwe Kevin Muhire akaba abarizwa muri Aziya. Hari kandi umukinnyi umwe wahamagawe adafite ikipe n'imwe akinira ariwe Thierry Manzi uherutse gusezererwa na Forces Armées Royales yo muri Maroc. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda iherutse gukurwamo n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia mu cyiciro cya nyuma cy'amajonjora agamije guhatanira itike yo kuzerekeza muri Algeria mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo Championnat d'Afrique des Nations cyangwa CHAN mu magambo y'Igifaransa. Gusa Amavubi y'u Rwanda aracyari mu majonjora yo mu itsinda rya 12 mu guhatanira uburenganzira bwo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu Coupe d'Afrique des Nations kizakinirwa muri Cote d'Ivoire mu mwaka wa 2024. Muri iri tsinda Senegal niyo ya mbere ifite amanota 3 mu mikino 2, Mozambique ikaba ya 2 n'amanota 4. Amavubi y'u Rwanda aza ku mwanya wa 3 n'inota 1, nayo ikipe ya 4 ane ya nyuma ni Benin ifite 0. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo. Ni ibiganiro mwateguriwe mu ngo ya mushikiriza na Jean Diane Ninahazwe. Dushimire mugenzi wacu Dieudonne Cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu. Tubikibanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyanyu no mu banyu, naho utaha turaza kongera mu mwanya uri imbere mu biganiro biza kwibanda ku ishingurwa ry'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri.